Hier spricht der Psalmist im 78. Psalm.
Hano uwanditse zaburi aravuga muri zaburi ya 78 guhera ku murongo wa mbere. Zaburi 78 guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo bwoko bwanje nimutegere ugutwi ukwigisha kwanje. Mubangira amatwi amajambo yo mu kanwa kanje. Murongo wa kabiri ndateranura kanwa kanje nce imigani ndavuga amajambo apfinze akera. Ivyo twumvise tukamenya ivyo basokuruza batubariye ntituzobihisha abuzukuruza babo. Tuzobibwira biki abigiye kizoza n'ishimwe ry'Uhoraho n'inkomezi ziwe n'ibikorwa bitangaje yakoze. Umurongo wa gatanu, kuko yashimangiye igishinga ntaye mu ba Yakobo, yashizeho icagezwe mu Bisirayeli, icyo yageze basokuruza ngo baze babibarire abana babo. Umurongo wa gatandatu, kugira ngo abigihe kizoza baze babimenye nibo bana bazovuka ngo nabo baze bahaguruke babibarire abana babo. Murongo w'indwi, kugira ngo bizigire Imana kandi ntibibagire ivyo Imana yakoze, ariko ngo bitondere ivyagezwe vyayo. Reka tugeza aha duhaguruke dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tuje kuri wewe muri kano kanya, twese hamwe tu imbere y'inyonga zawe turagusavye. Ewe mwami, nutugirire ubuntu bwo kumva, bwo kuzigama ibyo twumvise. Ewe mana, atari ku bwacu twenyine mwami, ariko nk'uko wategetse abantu bawe, abana bawe, uko wategetse abatoranijwe, ewe mwami, kugira ngo bavuge ayo majambo yawe n'ibikorwa byawe babibwire abari bakiri kure. Ewe Uhoraho, abana babo babwire n'abana babo. Ewe Mana, tugirira ubuntu kugira ngo tujyane rino jambo twumva tulibwira abandi. Ewe Mana, tuguheshe icyubahiro kandi tugushyire hejuru, dushyire hejuru izina ryawe. Ewe mwami, turagushimiye ko wavuze, turagushimiye kandi ko uzokomeza kugira icyo tubwiye. Ewe mwami, kandi uzobananya kuvuga. Ewe mwami, tugirire ubuntu kugira ngo twitegure kuvyakira. Mwami, tuguheshe icyubahiro kandi tugushime. Mwami wanje n'umukiza wanje, ndagusavye mwami, uhezagira abo bose basavye gusengerwa. Ewe mwami, hezagira mushiki wacu yasavye gusengerwa. Ewe mwami, n'umukomeze. Ewe mwami, muhe inkomezi kugira ngo izina ryawe rishimwe kandi rishyigwe hejuru. Ewe mwami, duhezagire kuri umugoroba. Ewe Mana, nuduhe ijambo ryawe. Hezagira mwene data. Ewe Mana, numugirire ubuntu mwami, numuhe ijambo ryawe, numvugane natwe kandi tureke tugushime kandi tugushire hejuru. Mwami, tukubashe. Ewe Mana yo mu ijuru, singira amajambo nokoresha, nitugira amajambo twokoresha. Mwami urazi, mwami ukaba umukiza wanje, urazi ngene duhagaze imbere yawe mwami, urazi ngene tuzi imbere yawe Mana yo mu ijuru, urazi ibyo dukeneye, urazi ibyifuzo byacu, urazi ukuntu atacyo dushoboye. Ewe Mana, turagushimiye mwami, kuko muri wewe harimwo inkomezi. Mwami, ndagusavye Yesu Kristo, nuhishe ubushobozi bwawe n'ubwiza bw'izina ryawe. Amen. Twicare. Amashimwe abaye umwami wacu kubw'aya mahigwe turonse kongera kuba hano kugira ngo dushime kandi dushobore guhesha icyubahiro umwami wacu. Kumbure turibaza tuti nimba ukwiyorosha nk'uku kuri mu kibanza cyako by'ukuri. Yamara Imana burya iriyoroheje, iriyoroheje Imana, iri mu byoroheje. Uko tugenda twiyorosha, uko twicisha bugufi, niko Imana ishika ku byo ishaka muri twebwe kandi cye kuri twebwe. Ibintu mengo birahanitse, ni inzitizi imbere y'inyonga z'Imana. Turavye abavugishwa n'Imana bara abantu ivyabo wamenga ntibitahuritse boss kandi kindi ivyo vyose biranditse muri bibilia nikangaye twama twabivuze mbere namwe na tabara namwe yarabivuze ati iyo abantu banditse bibilia ho bayihabuzemwo ibintu vyose biranga ko abayanditse barabantu nukuvuga abayanditse ntibovuze intege zabo zerekana ko bari abantu nyamara byose biri mu ijambo ry'Imana twaririmbye indirimbo ivuga ngo hari ubushobozi mu maraso y'umwami wacu naciye nongera kwibaza ku kuva yo kwa Abisirayeli amaraso y'umwagazi w'intama yarasesetse maze abantu baca barahaguruka barasohoka cyari icibutso gihoraho Imana yari yarashinze kuri bo cyari ikintu cya kera ikintu cya kera cyaheze kiri nyuma yabo ntibari bakirindire yuko ivyo bishika byari byamaze gukoreka kuri bo muri bo amaraso yari yasesetse impongano yari yamaze gutangwa cyangwa gushitswa ukuvayo kwarahejeje kuraba kwari kuri kw'Imana ku buryo bitari bikenewe ko bama babisubiramwo cyangwa babikora kandi Imana yari yabibakoreye rimwe risa ninako bimeze mu izero rishasha ego numva nshaka kuvuga ko birushirije kuba ivyukuri kuko amaraso y'umwagazi w'intama yarasesetse kandi harashizweho isezerano rihoraho kubw'ivyabaye i Golgota abana b'Imana bose barashobora gusohoka bidegemvya n'igikorwa cyasozerewe Imana yakoze naje nkamwe nkuko mwaje atajambo ridasanzwe mfise atakintu cyari cyo cyose nasomye nico gituma ndabasavye nimbaru ufise kibazo icyari cyo cyose kumbure ko hari umuntu aza kubaza ikibazo kandi ko kiza gufasha abandi kugira icyo batahuye neza ego sinzi inyishu nyayo nza guha icyo kibazo cyabajijwe ariko nk'uko dusoma mu Bikorinto ba mbere 15 Pawulo aravuga yuko umwami wacu yimenyekanishe cyangwa yiyeretse abene data amajana 5 mu byakozwe n'imigice cya mbere haranditswe yuko abantu 120 bari bakoraniye muri cyacu bacu hejuru uko biri kose bajya 5 umwami yiyeretse bari muri bajya bari beguriye umuntu bari bashikaniye ubuzima bwabo Imana kuba Imana hari ivyo yatanguranye na bamwe 120 ivyo nta ubikekeranya ko ariko ibintu ntivyahereye hajya ku munsi wa mbere ku munsi wa Pentecote umunsi mwemera asukwa abantu 3000 bariyongeye ku ishengero haravugwa mu nyuma yuko hariho abandi 5000 ivyakozwe n'umwa 4 murongo wa 4 ibango ry'ubukozi cy'umwami wacu ntijyabaye impfagusa igisa Imana yashika maze mwemu agasukwa abantu baregeranye baraje baregerana maze urubuto rwari rwaratewe ruraheza ruramera mu mitima yabo gihe kimwe by'ukuri wamenga bose bari bahevye umwami wamenga bose bari bahevye umwami maze acabwira mbere yarabwiye n'abigishwa bibarababaza ati namwe murashaka kwigira nkuko vyanditse Yohana 6:37 by'ukuri byari ibintu bisa naho bibabaje cyane ariko abo bantu mu buryo cyangwa buriya ntibashobora gutahura ibintu uko byari ko biragenda abigishwa bo nyine ubwabo baravyanditse mu byakozwe n'intumwa igihe baza ku mwami bakamubwira bati iki nico gihe ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli byakozwe n'intumwa 1:6 baca baravuga bati twari twizigiye ko ari we azocungura Abisirayeli. Luka 24:21. Bari bafise ibindi byiyumviro ku byari ko biraba, hari ibindi bibaza ku byari ko biraba. Ariko mu nyuma igihe hazi ibyigahaba iby'igorogota, ukuzuka, Pentekote n'ibindi, icyo gihe rero byose byaciye bitangura gufata inzira yavyo. Ndibaza ko nshobora kubivuga mu kwizera, nkavuga nti ibyo bintu nyene bizokoreka muri kino gihe. Ibijya bintu nyene bizosura gukoreka, kuko bice mu guswa kwa mwe mu yera, uko twebwe, uko jewe nizera n'umutima wanjye wose, kandi nivyo tuzobona mu butumwa buri imbere bwa mwe natabira namu tuzumviriza. Hariho imvura y'ubwoko bubiri, hari imvura y'agatasi, nijya mvura igwa kugira abantu baje guteragira imbuto, hakaba n'imvura y'agacika mvura igwa imbere y'uko abantu bimbura. Kandi rero izuba n'imvura ni ibintu bya ngombwa bya nkenerwa kugira ngo intete zishobore kwera, ibyo abantu bateye bishobore kwera, bishobore gukoma. Muri umwe mu butumwa mwene Abrahamu yavuze, hari ahantu avuga ngo mwebwe muvuga imvura y'agacika mvura, ntimuzi ibyo muvuga. Imvura y'agacika mvura ntiragwa, imvura y'agacika mvura izogwa imbere y'imbura. Nicyo gituma tuyirindiriye, kandi nshaka kuvuga ko turindiriye ko igihe gishika. Niba ari uko nubivuga, turinde ko icyo gihe gishika. Ibyo birashobora kuboneka nk'aho umengo ni ibintu by'abantu gusa cyangwa n'iby'umubiri, yamara twe turi ku ruhande rw'Imana. Sinabyizera gusa, ahubwo ndabizi neza ni ukuri kw'Imana kugaragara. Kandi akenshi nama nabivuze, Imana yakoze ibintu byinshi ku buryo tudakwiye kubica iruhande twirenganira. Sinzi nimba ari mwene data Schmidt cyangwa uri mwene data, yarambajije ikibazo mu minsi iheze ku rugendo mperutse gukora muri Korea, niba ntihenze ndibaza. Sinzi niba yari wewe cyangwa yari umwe mu hari umuntu yabimbajije. Naciye nsubira ngo ndamubwira nti jewe nta muntu n'umwe narinzi mu gihugu cya Taiwan, nta n'umwe nzi muri Korea, nta n'umwe nzi muri mu Buyapani cyangwa mu Bushinwa. Maze ubwo nyene nagiye mbona imiryango yuguruka, nagiye mbona inzira yuguruka. Imana yanyugururiye imiryango, yuguruye imiryango mu gihe tutari twiteze na gato. Nawe byagenze gute muri iyi myaka yose iheze? Ijambo ry'umwami ryaravuzwe nk'uko yari yabivuze, kandi twaragawe ibifungurwa dufashijwe nayo. Kuba tutashoboye guhekenyera bamwe bamwe yabaye amahirwe yacu, ntitwabahekenyeye. Ntitwashatse kubuza akayabagu uwo ari we wese, emwe ntabyo twakoze, ntitwashatse kubabuza akayabagu. Nk'uko bimeze ku byo kurya by'uburyo bw'umubiri, ntawuhekenyera uwundi, babishyira ku meza, hanyuma ugahamagara abantu bashonje, barashobora baca batangura bakarya. Ibifungurwa ntibabivugira amajambo, ntibabitanga insobanuro, barabifungura barabirya kugira ngo baronke inkomezi, kugira ngo dushobore kugera ku rugezo rw'umuntu akuze muri Yesu Kristo. Kandi ndibaza yuko ari ibintu byumvikana. Twagiye ku ruhande, ntitwivanze mu nsobanuro z'abantu, kandi nabyo tuzokwigira dukora gushaka ku iherezo. Kandi Imana nta nyishu n'imwe iduheraniye itaduhaye. Ibyo navyo nyine twama twabivuze kenshi, turakeneye inyishu iva ku Mana itari mu majambo gusa, ariko ishobora gucika ukuri imbere y'amaso yacu nk'ugushitswa kw'amajambo, ni ukuvuga mu bikorwa no mu kuri. Kandi uko niko tuzobona iherezo ry'ibintu byose. Igihe twari muri Isirayeli twarabyumvise inshuro nyinshi, na hano mu binyamakuru yari isabukuru ya 35, narabivuze hano kuvuka umunsi bikukira bararirimba indirimbo ivuga ngo icubahiro icubahiro haleluya kandi barongera bakaririmba bati ukugoroka kwiwe n'ukuri kwiwe nivyo bitwitangira imbere. Rero ijya ndirimbo nyene ajya amajambo nyene nako turayaririmba tukavuga tuti ukuri kwiwe niko kutwitangira imbere. Ariko igihe kiragiye, igihe kiragiye, yamara turashobora kuguma dutekanye mu mana gushika uno munsi. Buri gihe iyo hari ikintu kigira kibe yama yabitumenyesheje mu buryo bucanka ubundi canke tuvuge tuti yararongoye inzira zacu iyobora imitima yabamwe n'abandi ku buryo ukugomba kwiwe kwamye gukoreka kubera ikino ndetogira ibyo vyizigiro gusha ku iherezo. Uyu munsi mugenda ariko ndarengana ku mbuga nashima Imana mutima wanje kubw'imfashanyo yayo no kubw'ubwizigirwa bwayo. Kuri jewe ntivyumvikana kubona turi hano, ntivyumvikana ntivyumvikana ukuntu Imana yadufashije, ntivyumvikana ukuntu yitwararitse ibintu byose. Kuri jewe kuri jewe ni kimenyamenya ko Imana iri kumwe natwe. Nta na rimwe twigeze dusegerereza amafaranga umuntu n'umunsi warimwe. Imana yarabyitwararitse byose mu buryo bwose bushoboka, yamye haseruka. Kandi murashobora kwibuka amezi amwamwe aho ibintu byose byagenda nabi, yamara nari ntekanye mu mutima wanje, nari ntekanye sinari mpagaritse umutima, nari nzi yuko Imana izo vyitwararika, ko Imana yitwararika igikorwa cayo, nari nzi ko Imana yitwararika igikorwa cayo, nari ndabizi neza cyane mu mutima wanje kandi nzoguma uko nyine ndabizi mu mutima wanje ko ariko bizogenda gusha ku iherezo. Sinzi niba nishuye ikibazo ariko uko biri kose bajya amajana atanu bari abana nyakuri b'Imana. Inyuma yo kuzuka nta muntu n'umwe atize, nta utizera n'umwe yabonye umwami wacu, nta gishinga nawe na kimwe tubona yuko hariho utizera n'umwe yigeze abona umwami wacu inyuma yo kuzuka. Bajya bonyene bari bazanywe ku bwingo bushasha biciye mu bushobozi bwo kuzuka niho bashoboye kumubona. Yaratanze isezerano aravuga ati hasigaye igihe gito abisi ntibazosura kumbona ariko mweho muzombona, Yohana 14:19. Abo bavuga ngo mweho mwebwe ngo mwebwe abavugwa n'abana b'Imana nabizera nyakuri bo bazomubona bazibonera ubushobozi bwiwe bwo kuzuka. Ariko ku rundi ruhande abari bari muri cya cumba cyo hejuru muri Isirayeli barazi yuko kw'abantu amajana badashobora kwinjira muri cya cumba, ni cumba gitoyi. Twe twaragiyeyo kenshi kandi hari ibibanza bikeye cyane byo kwicara kw'abantu bakeye cyane, kandi abantu bari yo ku munsi wa Pentecote nibo Imana yatanguranye nabo igikorwa. Ariko nko tumaze kubivuga hari n'abandi baje bariyongera ko kumbure twarasomye bino bintu mu bikorane biheruka, twarabisomye mu cete cha Petero yanditse avuga ngo ngwituvyaje ubwa kabiri kuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo muri Petero wa mbere cha mbere muno wa gatatu. Bega hantu nitwasomenga umunsi umwe kumugoro cyagiye ku mugoroba. Reka tuyifate mu kwizera ubutagisubira inyuma. Bice mu maraso magazi w'intama, imbabazi, ukwiyuza n'Imana, ivyabwirizwa gutunganywa vyose vyaratunganijwe n'ubushobozi bw'amaraso magazi w'intama amwe yaseseka I Golgota. Umwana w'Imana yaratanze ikiguzi cyose cyari gikenewe kuba hungu n'abakobwa b'Imana bose. Ntiyari ngwati, ntiyatanze ingwati. Oya, mwemu niwe ngwati ku bucunguzi bw'imibiri yacu. Mwemu tubi nkuko tubibona twibajije mu byanditswe muri Efeso gice cya mbere umurongo 13, nibaza ko araho cyanke dusomye ibyanditswe mu Banyefeso 4:30. Mwemu ni ngwati, ni ngwati duhabwa ku bw'ubucunguzi bw'imibiri yacu. Imibiri yacu irarindiriye ubucunguzi bwayo, irarindiriye guhindurwa kugira ngo yambikwe umubiri wo kuzuka. Ariko siko bimeze ku maraso yasesetse. Amaraso yasesetse iyo ntiyari ngwati kubw'ubucunguzi bw'ubugingo bwawe n'ubugingo bwanje. Oya, amaraso yasesetse cyari kiguzi gishitse, igikuzi gikwiye kubw'ubucunguzi bwawe n'ubucunguzi bwanje. Ibi n'ukuri kw'Imana, n'ukuri kw'Imana. Ivyo n'ukuri nk'uko turindiriye, nk'uko tuzi ko turindiriye ubucunguzi bw'imibiri yacu. N'ukuri kw'Imana. Uyu mubiri nturaro nk'ubucunguzi bwose bushitse. Mwemu twahawe n'umwami wacu ni ingwati, n'ikintu cyabaye kiratangwa, n'ikintu cyabaye kiratangwa, n'ikintu cyabaye kiratangwa, kandi n'ikimenyamenya yuko ubugingo buba mu mibiri yacu ko ari nyegu y'Imana, ko bwacungwe n'amaraso y'umugazi w'intama. Mwemu rero acaza ku bantu baronse umugabane ku bucunguzi bw'imibiri yabo. Nico gituma ari ibintu vyankenerwa cyane ko duhabwa by'ukuri ingwati y'ubucunguzi bw'imibiri yacu. Ni kintu dukeneye kandi cyihuta kugira ngo umuntu ashobore kuba uwizera, ashobore kugira ubugingo budashira muri we. Bikwiye yuko yemera ubucunguzi bwakozwe n'amaraso y'umugazi w'intama mu kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu nk'uyo aremegwa maze ku iherezo akinjira mu bugingo budashira ubwo yamaze guhabwa. Ariko iyo tuvuga iby'izamugwa, ibintu cyo tubivuga mu bundi buryo. Ijambo ry'Imana riravuga rero mu Baroma igice cy'umunani, mu Baroma igice cy'umunani 13, ijambo ry'Imana rivuga ko mwemu ari umushuzo dufise. Mwemu ni impano, ni ingabire y'Imana ku mishuzo yose. Nk'uko mwemu yaje kuri Kristo umwana w'Imana amaze kubatizwa, ni nako Petero yavuze ku munsi wa Pentecote ibyakozwe mu mwaka 2:38 ngo nimubatizwe mu izina rya Yesu Kristo ku bw'uguharirwa kw'ivyaha vyanyu, kandi muzohabwa ingabire ya mwemu yera. Ubwa mbere umwana w'Imana niwe yari umushuzo, hanyuma abahungu n'abakobwa b'Imana bose nabo nyene ni mishuzo. Nimba tutari mu mishuzo muri ico gihe, niduhagari ku mutima turashobora kubana dukorera umwami dutekanye, maze ku iherezo inyuma ya inganji imyaka 1000 tuzokwemegwa maze twinjire mu bwiza bitatugoye na gatoyi biciye mu bucunguzi bwashikijwe ku musaraba I Golgota. Ariko niba Imana yatugeneye kuba mu mishuzo mu mugwi w'abandi bagize umushuzo, muri ico gihe rero tubwirizwa guhabwa mwemu. Reka ndabibasomere, nashaka nsome amajambo make yari muri Zaburi ya 98. Ariko rero ko tugeze kuri bino bintu, reka dusome mu Baroma igice cy'umunani Abaroma igice cy'umunani umurongo wa 23 haravuga ngo si cyo gusa si ivyo gusa no kuvuga ngo ivyaremwe tufate ku murongo witangira imbere uyu ngo ariko natwe abafite umushuzo wa mwemu natwebwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze kugaragara kw'abana b'Imana gushigwa habona kw'abana b'Imana niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Turashobora gusoma imirongo myinshi muri Bibiliya ivuga kandi gashimangira kuri kuno kuri kw'Imana. Hama kandi birakwiye yuko tubivuga yuko abitwa imishuzo babwirizwa kugira ivyo uko ari bibiri. Ku ruhande rumwe babwirizwa kugira urubuto jambo kuko mbega none bimaziki haguye imvura nyinshi kandi atambuta yatewe mu ivu bimaziki hadocha Amerika muri cyo gihe ivu ryari ryumye ricari bomba nta kindi nta kirenze ico kandi byo nta na kimwe bimaze ntacho bimaze urubuto rubwirizwa kubanza guterwa imvura nyinshi mbere naho buri umwuzure ntacho yomara iyo atarubuto rwabanje guterwa kandi nicyo gituma dushimira Imana cyane kubona yaraduhaye uko kubona neza ibintu kuvuye ku mana biciye mu bukozi bwavugishijwe. Turashimira Imana kubona yarabwiye isengero nyakuri mugeni ikabwira abana b'Imana nyakuri bafata nk'ijambo ry'umwami ijambo giwe n'umugisha wabo Imana ikaba yarababwiye ibyo bari bakeneye kumenya byose. Hanaho reka tugaruke kuvyo twatanguriyeko. Nta muntu aharira kuvyerekeye urubuto. Oya, ntiduharira kuvyerekeye urubuto rwabibwe. Urubuto rwarabibwe. Ariko rero tubwirizwa kwiyubara nk'uko umwami yabivuze mu mugani umwe yaciye muri Matayo 13. Imbuto nyinshi zaguye mu mahwa izindi zigwa ku rutare izindi zigwa iruhande y'inzira izindi mbuto zigwa izindi cyane izindi zaguye mu nzira aho naho nyene tubwirizwa kwiyubara kugira ngo urubuto rubibwe rushobore kugwa mu mutima utarimo amahwa ahubwo habe ari ahantu hasijwe ahantu harimye neza. Nikubera iki wavugishwa n'Imana Yeremiya avuga kuri ivyo bintu ngo nimumene imishike yanyu murehe kubiba mu mahwa Yeremiya 4:3 vyari bikwiye ko ibintu bihinduka abantu bagasubira bakasiza bakaharima. Muri ico gihe rero niho abantu bashobora kubiba kandi twama twumvise yuko ikanguro rya nyuma rizoba rikanguro ry'ubujyo bw'impemu kandi turabona yuko hashimangirwa kugikorwa cy'amwemu kandi nta muntu n'umwashobora kubiharira ariko igihe ijambo ryavugwa vyaragaragaye nk'uko meje kubivuga ko imvura nyinshi mbere naho uwo bari umwuzure ntacyo wotanga ntacyo wohindura mu nyuma ahari habombye harasubira hakuma yizuba rihakiye ariko nta nakimwe usanga kirimwo kubera ko atarubuto rwa rwabanje gutegwa kandi aravyanditse mu cete gihana hanwa kimwe nk'akarorero mu burengero bwa Amerika haba abizera benshi cyane babaho ku isi muri kino gihe hariya bavuga ubutumwa amasaha 24/24 nk'uko bimeze hariya i Hyde Park i Londres. Najye ubwanjye navugiye ubutumwa ariko byasabye ko ntonda umurongo kuko hari abantu benshi bavuga ubutumwa batangura bugica ijoro bukarinda bwira bataraheza kuvuga ubutumwa abantu baguma bakuranwa bavuga ubutumwa umunsi wose ahantu hatandukanye muri icyo kigo baguma bavuga ubutumwa gusa. Uvuga kurusha abandi ni wowe afise amahigwe yo kugira benshi baza kumwumviriza. Ariko icyo nashaka kuvuga niho abantu niho neza na neza ubwozi bwa mwene Aburahamu bwakoze birashimwa. Sinzi niba no bivuga gutyo, niho hakoretse ibintu byinshi biciye muri ubwo bukozi bwa mwene Aburahamu. Niho abantu babonye bibone igikorwa cya mwemu, niho abantu kandi ni naho abantu banse ijambo ryahavugiwe. Kandi muzobona yuko atacyo byomarira umuntu n'umwe kuba yarajobetswe n'imvura, ku iherezo uzosanga atacyo byamumariye, kiretse urubuto rw'Imana rwaratewe mu mutima wiwe mu bugingo bwiwe. Rero nimba ari uko bimeze, ivyo ntacyo byomarira umuntu n'umwe. Murabizi mwese, murazi ibijyanye n'uburimyi, utabivye ntiyimbura. Umwe wese abwirizwa kubiba kugira umunsi umwe azokwimbure. Kandi uko niko urubuto rw'ijambo ry'Imana rwabibwe muri kino gihe, kandi hazoba iyimbura. Ibyo uko ari bibiri birakenewe: ijambo nk'urubuto, atamvura iguye urubuto ntirushobora kumera ahantu humye, ntirushobora kumera. Ijambo atamvura yaguye ntirishobora kumera. Nacho bimaze kwicara hano ku ruhande rumwe, umuntu akaguma chimanza avuga ngo abahawe umubatsi wa mwemu yera ngo bazotaha imvumure nibatahabwa muri bo urubuto rw'ijambo. Ariko bino bintu n'ukuri, kandi bino biraraba abo bose bahawe urubuto, bakiriye urubuto rutabombetswe n'imvura. Muri icyo gihe ntiruzomera, ntirushobora kumera, ntibishoboka. Urubuto ruca ruzingama maze ntirumere. Ese ukuntu ari byiza kubona ibintu neza! Ese ukuntu ari byiza guhabwa, kwakira urubuto tukongera tugahabwa n'imvura iva ku Mana. Mwemu ari nawe atuma urubuto rw'ijambo ruza mu bugingo bwacu. Rero muri icyo gihe rero tuzoba icyo Imana yashatse kutugira, kandi izobikora. Jewe ndayizigiye izobikora. Hano twasome muri Zaburi ya 78, Zaburi 78 umurongo wa mbere haravuga ngo bwoko bwanje nimutegere ugutwi kwigisha kwanje. Hano turabona ijambo ukwigisha, twarabisome muri bwa butumwa muhe, bisigura ngo kubiba mu gihe cy'imvura gatasi. Inyigisho, imvura y'inyigisho mu gihe cy'inyigisho, hanyuma haca haza imvura y'agacikamvura mu gihe cyo kwimbura. Zaburi ya 78 rero umurongo wa mbere igice cya kabiri haravuga ngo nimubangira amatwi amajambo yo mu kanwa kanje. Ese ukuntu ari byiza bantu banje! Iki ni ikintu kidasanzwe. Ngo bantu banje nibo iri kirabwira, bwoko bwanje nimutegere ugutwi ukwigisha kwanje. Turashobora kuja mu gitabo cy'Uwavugishwa n'Imana Mikaya n'Uwavugishwa n'Imana Yesaya, haranditswe ngo ijambo ry'Uhoraho rizuva Yerusalemu, Isiyoni naho have ivyagezwe. Yesaya 2:3. Turashobora kuja mu Baheburayo maze tugasoma ngo twegereye umusozi Siyoni, umugwa w'Imana nzima, n'ishengero ry'abana b'imfura. Baheburayo 12:23. Imana aratunganije ibintu byose neza. Bwoko bwanje nimutegere ugutwi kwigisha kwanje. Zaburi 78. Bwoko bwanje nimutegere ugutwi kwigisha kwanje, mubangira amatwi amajambo yo mu kanwa kanje. 2, ndateranura kanwa kanje nce imigani, ndavuga amajambo apfinze ya kera. ibyo twumvise tukamenya ibyo basokuruza batubariye ntituzobihisha abuzukuruza babo tuzobibwira bibiye abibigiye kizoza ishimwe ry'Uhoraho n'inkomezi ziwe n'ibikorwa bitangaje yakoze. Sinshaka gusoma kino gisomwa cyose ngo ndagisubiremo. Imana yarashyizeho icyibutso ku isi, yarasize icyibutso, yadusigiye icyibutso. Ivyo Imana yakoze byaranditswe kuva ku ntango maze irabidusigira. Ivyo vyagiye birahana ahantu kurungano rwagerura kurakuranwa. Twaravyumvise mu byo butomoye hariya muri Israel ingene abana babo babinjiza mu ibi bintu bakabisoma kandi bakumva ivyo Imana yakoreye basekuruza mu gihe byaheze. Ese umwete basomana ivyo Imana yakoze akenshi biragaragara yuko bakorwa ko mu mitima yabo nkuko nako dukogwaho naho bagifise ikintu gitwikira imitima yabo. Twebwe tweho turashobora kwibonera ubwiza bw'Imana muri Kristo dukuwe ko umwitwikiro. Hano haravuga muri Zaburi 118 murongo wa 4 ngo ntituzobihisha abuzukuruza babo tuzobibwira bigiye kizoza ishimwe ry'Uhoraho n'inkomezi ziwe n'ibikorwa bitangaje yakoze. Hari ikintu kindi ku mutima kandi ndizera yuko ariko bimeze kuri twebwe twese yuko muri bino bikorane twibonera Imana iri kirihishura abantu ntibapfe kumva gusa bavuga iby'Imana gusa bavuga iby'umwami wacu nk'uwazutse. Ibyo birashobora gukorwa ahantu hose abantu bashobora kubivuga. Imana ntikeneye kudutuma tumira amajambo gusa, ahubwo ikeneye yuko twibonera mu buzima bwacu ibyo yasezeranye mu ijambo ryiwe. Ikeneye kuduha umugabane ku byo yateguye. Kandi nibaza yuko dushobora kuvuga tuti yaraduteguriye ibintu byinshi kandi turashobora kuza kuri we dufite ukwizera gushitse. Ifise ukunengesera, ifise ibirenze ibyo dushobora gusaba twebwe ubwacu n'ubyo dushobora gusabira abandi bose. Kandi mu kunengesera kwiwe duhabwa ubuntu bugeretse ku bundi. Kandi uno munsi nitwabikorana ivyizigiro tukabikora tuyizigiye by'ukuri tukabikora tuyizigiye tukavuga tuti mwami twebwe turi abantu bawe dukoraniye hano mu izina ryawe. Twarateze ugutwi amajambo yawe n'inyigisho yawe nk'uko wabidusavye mu ijambo ryawe. Turakwizera atacyo twisigarije. Murabona aha turafise ibyo gusengerwa, turafise ibintu byinshi dutegerezwa cyangwa tubwirizwa kuzana imbere y'inyonga z'Imana. Kandi ndibaza yuko dufize uburenganzira, ntidusiba kuguma turaba ukuntu mwansi aguma yikorera ibyo yishakiye, ariko turafise uburenganzira bwo kwizera ko Imana yahagaritse burundu ivyo wa mwansi yigira vyose, kandi ko umwami wacu yaduhaye ububasha ku bushobozi bwose bwa wa mwansi. Ubwo bubasha buzogaragara nitwahagarara imbere yiwe duhuje umutima n'inama twizigiye Imana dufitanye icyizere hagati yacu. Aho niho Imana izo twishura. Ibintu ntibishobora kubandanya bimeze gutya. Suko dushaka gutegeka Imana, suko kandi dushaka kuyitegeka ivyo dushaka, ivyo nibitube kure. Ariko hari ikintu dushaka guhesha icubahiro Imana mu kwizera, tuyifatire ku ijambo ryayo, tuyifatire ku byo yavuze, maze tuyireke ikore ibyo ishaka. Ariko ndibaza yuko dufise uburenganzira n'igikorwa cyo kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Kandi usoma zijya njiri uko ari zine, azosoma mu mirongo imwe, ashobora gusoma mu murongo umwe agasomamo ibintu bibiri, ko umwami yavuga ubutumwa bwiza agakiza abagwayi kandi agasenda amadayimoni. Ni hehe yigeze akoresha igikorane ntiyirukana amadayimoni, ntakiza abagwayi, ntakora ibitangaza? Ni hehe? Nimumbwire ahantu na hamwe, nimumbwire ahantu na hamwe, inzu nimwe aho umwami yaje maze ntihagire ikintu na kimwe akora. Byo bari ibintu bishaza kuri jewe, sindigira ndabibona. Aho yaja hose hakoreka ibintu bitandukanye. Yaba yaracecekesheje umuyaga w'igihuhusi, yaba yaragaburiye abashonje, yaba yarafashe imikate akayigaburira abantu, yaba yarabohoye abafashwe n'impwemumbi, yaba yarakije abagwayi, yaba yarakije abanyavyaha, ibyo ari byo byose hari kintu yama yakoze. Kandi nako tubwiza kwitegura kugira ngo tubandanye ibango ry'ubukozi ry'umwami wacu biciye mu ishengero. Kandi natwe dufise igikorwa, tujejwe ikintu kidasanzwe, twahawe igikorwa kidasanzwe, tujejwe ikintu kidasanzwe imbere y'Imana kugira ngo dushobore kubandanya ubukozi bwiwe bw'umwami wacu. Nta kundi vyogenda, ntidushobora kuja ku ruhande maze ngo tuvuge ngo Imana ngo izokora ibintu byose, ngo izokora ibintu byose. Ego Imana izokora byose, ariko izokoresha abantu bayo kugira ishobore gukora ibintu byose. Yarashoboye kurumika abakozi bayo, irabakoresha, kandi yarashoboye gukoresha abantu bayo kugira ngo ikore kugomba kwayo ku isi. Kandi nibaza yuko natwe turafise uburenganzira bwo kwizera, dufatiye ku masezerano y'ijambo ry'Imana, ko Imana izoshumbusha vyose, kandi ko izoduha imvura mu gihe cyayo, imvura ikagwira urubuto. Imana itugirira ubuntu kugira ngo ntihabe ikintu na kimwe kindi ku butaka bw'imitima yacu gishobora gutuma, gishobora kubuza urubuto ko rukura, ariko dushobore kuba abantu batagira agasembwa imbere y'Imana, kugira ngo dushobore kwakira urubuto rutagira agasembwa rw'ijambo ryayo, kugira ngo hagaragare ivyamwa bitagira agasembwa ku bw'ubuntu. Haleluya. Abantu benshi barashobora gusenga, abantu bose mwese murashobora gusenga, ariko muhira turashobora gusenga tukafata umwanya muremure, ariko hano dushaka kuzanira Imana ivyo yashize ku mitima yacu. Tuyizanire gusa ivyo yashize ku mitima yacu, atakindi. Aha ni hagati yacu, nta bandi bantu bahari. Ntidukeneye kwirirwa turerekana ikindi kintu, ariko dukeneye kuvugana n'umwami wacu, tubikore nkaho nkuko twobikoze hamwe yoba ari imbere yacu. Twokora iki? Mbega twomubwira gute? Twovugana nawe gute? Twomwegera duciye bugufi? Twomwegera twamugira tuti mwami wo kwizigirwa, ehe ngene ibintu bimeze? Urashobora kumfashaga mwami? Siko bimeze none? Ntitwosenga nkuko dukunze gusenga yaba tuzi uko hagaze imbere yacu, nkuko akenshi dukunda kubikora. Ego, mbega none twoca dusengera abandi? Oya, ivyo mbere ntitwonabikora. Abantu nacyo tubahigako. Ariko dushaka ko umwami niwe dushaka kubwira. Umwami avugana natwe ubutumwa buriko buravugwa, maze mu masengesho nako tukagira icyo tumubwiye. Mbega none ndiko tutangura tukavugana n'Imana yacu, nkuko umuntu aganira n'umugenzi wiwe mu kumubwira tuti mwami, ehe ibintu ngene biko biragenda, ehe ndaje n'umubaro wose mfise ibyo ndagusaba, ndakuzaniye umubaro mfise kandi ndagufitiye icyizere, ndakwizigiye, uraja kumfasha. tukabimubwira twizera yuko aza kudufasha kandi kaza kutwishura. Izina ryawe ni rishimwe. Amen. Duhaguruke dusenge. Tatwa ko suri mu ijuru, ndagushimiye bivuye mu mutima kubwa kano kanya, kubwa ijambo ryawe, kubwa amajambo yawe, kubwa igikorwa cyawe, kubwa ubushobozi bw'ukwizera. Mwami twese hamwe turagusavye ngo wishure amasengesho yacu kubwabo bose basavye gusengerwa. Mwami wo kwizigirwa, ndagusavye uno munsi uciye mu isengero ryawe nudukorere ivyo wokoze yaba bari ngaha ku isi. Nugendere imbere yacu, nugira icyo tubwiye, nukore hagati yacu, nutwifatire ku bw'icyubahiro cyawe. Turasengeye bene data mu buraya bw'ubuseruko, turasengeye mwene data mukundwa Rusu n'umuhezagire bidasanzwe iyo ari mu karuhuko yari kararuhukira. Mwami nuvugane nawe mu buryo bw'ubushobozi muri no minsi, kandi umuhe ibikenewe byose, umuhe ubushobozi buvuye mu ijuru, kandi turabyisabiye natwe. Mana yo kwizigirwa, ntidugusabye ibintu bidasanzwe, abo tugusabye gusa ngo isezerano ryawe rishike muri twebwe, wemeze ijambo ryawe ko ari ukuri. Ndagushimiye bidasanzwe kuno mugoroba ku buryo budasubirwamo, ko biciye mu buryo budasubirwamo, biciye mu maraso yawe, ikiguzi gishize cy'ubugingo bwacu cyaratanzwe. Nushimwe nk'uko tuzi neza yuko amaraso yawe yasesetse, natwe twaracunguwe burundu. Nk'uko tuzi neza yuko wakubiswe kandi ukababazwa, twarakize indwara zacu burundu. Mwami turagusavye muri kano kanya uduhe ingwati kubwo ubucunguzi bw'imibiri yacu, kubwo kuzohinduka k'uyu mubiri wo ku isi. Ego mwami wo kwizigirwa, turasavye ngo uduhe gushigwa ko ikimenyetso cy'amwe mu yera, kandi turagushimiye kuza kubiduha twese. Nubiduhe nudukwizera, dushobore kwisanzura imbere yawe, kandi twizigire ko uza kubikora. Uri hano kandi wavuganye natwe, maze muri kano kanya natwe tuvuganye nawe. Twagize icyo tukubarira, guhimbazwa n'icyubahiro bibe ivyawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.